et Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 bingu ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM jana kane n'ibice bitatu mu shorano kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru West Tatwa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zimwe mu zamwe.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga nje ku munsi wa gatatu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakoresheje inama abari mu nzego zigize inyabune aho twavuga intwaro umutekano gisirikari ubutungane intumbero iyo nama yabereye umutaho nk'uko bitangazwa kwari ukurabira hamwe n'izo nzego ukuntu umutekano wifashe mu Burundi iyo nama yabaye mu mwiherero itunganijwe hari haheze iminsi umutekano utosekara mu bice bitandukanye by'igihugu mu kiganiro muri sagace y'umunsi turagaruka ku kibazo cy'umutekano mu Burundi abatumire bacu barimo abantu bakurikirana hafi ibibazo bya politiki n'umutekano muri ico gihugu mu bo twatumiye mu kanya ndabona telefone ziteko ziragenda neza turarindiriye ambassadeur Isidore Mbayahaga akaba ari mu Burundi turaba kandi turi kumwe na Chauvino Mugwengezo umukuru mugambwe UPD Nzigamibanga akaba kandi ari umunyamaga mukuru w'ishyirahamwe Sefort Arusha abo bose mu kanya nibaza kutwabona ariko telefone ndabona zikigoranye gushika muri aka kanya icyo kibazo rero cy'umutekano ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'uko byatangajwe mu minsi iheze abantu bitwaje ibigwanisho ikaba bo baratevye baramenyekana ko baritangaje bavuga ko baratangaje ko ariyo bakoze igitero cy'amaturika eka magrenade canke ya explosion bibombe ku kibanza c'indege ariko ivyo bitero nta na kimwe vyononye nk'uko byatangajwe mu minsi yakurikiye harabaye ibitero mu bibanza bitandukanye cyane rwose by'igihugu haba Gitega haba i Bujumbura ku murwa mukuru ubutunzi ikanaho giteganye ne ku murwa mukuru wa politique izo rero byarabandanije no mu bindi bice bya Bujumbura ikibazo cy'umutekano rero ni kibazo gihambaye cyane rwose abarundi bose bakwiye kwicara kugira ngo barabe ukuntu umutekano ugaruka barabe ukuntu indyane zose cyangwa ingorane zose ziri hagati y'abarundi zotoregwa umuti biciye mu mahoro bidaciye muri ibyo bitero kenshi na kenshi nk'uko bivugwa ibitero bya magrenade ni bitero bishika ugasanga bihitanye ubuzima bw'abantu batacu bazira abantu eka abasivile abana abafasoni ibyo ni bitero rero abantu bose bakwiye kuraba ukuntu byohagarara kugira ngo abarundi batacu bazira ntibasubire kugwa mu mporero mu bitero nk'ivyo mu kanya rero nk'uko twabivuze turindiriye abashitsi bacu twatumye kandi umufasoni Alice Nzomukunda nawe nyine uwo mufasoni akaba aramufasoni arongoye umugambwe akaba no muri Kigali mu Burundi umufasoni yahora ba mu isanzwe mu bihugu bya Buraya ariko mu iki gihe ari mu Burundi abashitsi bose rero kuri amatelefone ariko agorana ntiturababona ariko mu kanya nibaza ko tuza kubabona
It's the MP record Tamash production
Holy Seven, your smile.
And I speak here.
usikilize sauti ya Amerika. Furaha manu moja na upendo. Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose vinshi. Agasaro kaburaga kaboneke benshi. Aha, kaboneke benshi. Ejo hiza na yo ya kose vinshi. Susuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana iwayo munara. Ejo heza na yo ya kose jinshi. Susuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana iwayo munara.
Ikiganiro muri sanga nkuko twabiyogiye rero twadusi ingwane za telefone ariko nibaza ko abatumire turiko turabona buhoro buhoro turabandanya kwa ronde ariko nkuko twabivyibutsa uyu munsi ikiganiro cyo munsi kiza cyane cyane kwibanda ku kibazo cy'umutekano mu abantu bose bakurikirana ibarira mu Burundi barabonye ko umutekano watose kare cyane rwose mu ndwi ziheze aho hatanguye ibitero ku kibanza cy'indege hagasubira n'amagrenade agira terwa mu bibanza bitandukanye birimo umugwa mukuru wa politike Gitega eka n'umurwa mukuru w'utunzi Bujumbura. Akaba rero ibyo bitero byaronunye bitari mukanya nibaza ko turiko turaronka abashitsi bacu muri kigihe turi kumwe n'umufasoni Alice Nzamukunda. Abatabizi Alice Nzamukunda yarigeze kuba vice perezida w'u Burundi muri aho madame Alice Nzamukunda.
Yego ndaho murakoze namwe murakomeye.
Yego murakomeye namwe ngaho.
Yego n'amahoro turashimye Imana.
Yego me murashaka kwidondora kugira ngo bumvise ikiganiro muri sanga abamenye ico mukora muri iki gihe mu mukuru mugambwe nagomba mu twidondore mu buryo burambuye.
Yego me Jenny Alice Nzamukunda nkabana ho zindi cegera c'umukuru w'igihugu nkabakamenya arabaye n'icegera c'umukuru n'amashinga amateka. Hanyuma nkaba uno munsi ndi ikigera cy'umukuru w'umugwi inama nkuru y'igihugu ihagarariye ubumwe no gushyira hamwe kw'abarundi Conseil National Politique et la Réconciliation. Hanyuma nkaba kandi ndongoye umugambwe umugambwe witwa ADR imvuga kushi.
Ni vyiza cyane gose.
Ndibaza muri makeno shikako uzendimo ubu.
Legome ni vyiza cyane gose nkuko twabivuze madame Alice Nzamukunda uyu munsi tugiye kuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano. Umutekano watose kare cyane gose mu Burundi mu minsi iheze nkuko twabivuze hari inama ya nyabune yakoranye ejo ku munsi wa gatatu irongoye umukuru w'igihugu. Nashaka ndabaze ku bwanyu ikintu mubona iyo nama yo kwibanda ko cyane ni nk'ikihe turazi ko yo nama yabaye mu mwiherero ikintu inama nk'iyo ikintu urangura mu maguru masha ni nk'ikihe kuko abarundi batari bake baratewe umutima uhagaze n'ikibazo cy'umutekano muke aho amagrenade usanga turagurika hirya no hino mu Burundi icyo kibazo coterwa umuti gute
ikibazo cy'abantu imigwi iriko iratera igihugu twarabikurikiranye kandi twarabiteye ibyatsi kuko ni ibintu biteye isoni n'agahinda ko uno munsi uraje aho Burundi bwavuye n'aho bugeze biraboneka neza yuko abarundi bari barabwazaniye n'ibintu by'intambara twari tugeze aho turi mu bikorwa by'iterambere biboneka rero neza yuko abakoze ibyo bitero mbere bitana amajya n'umwanya munini bigaragara yuko ari abantu bafise ishari ryo kubona yuko mu Burundi abantu bamaze gufata umurego w'iterambere bose bari ku bikorwa hanyuma rero bagaca barondera ikintu cyotuma basamara ndetse no kugira ngo banereke amakuru yuko mu Burundi hoba hariho ingorane na cyane cyane yuko mwene ibyo bitero murabona ko byagaragaye cyane umunsi wenshi wari mukuru w'igihugu yari yemereje gufata urugendo rwo kuja mu nama ya Nations Unies bica byerekana yuko ari ukuntu ko gushaka kwerekana yuko mu Burundi atamahoro ariho ariko abarundi bari mu gihugu bose barazi ko turi mu mahoro ahubwo bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere uyu muntu ariko araraba abantu bose bari ku kivi ibiciro by'ibifunguro biriko biragabanuka eka uri kuraraba hari ibintu byinshi biriko birahinduka mu gihugu byerekana neza yuko abarundi bavazaniye n'ibintu by'inzankano bavazaniye n'ibintu by'ingwano atamuntu ashobora gusubira kwibasubiza n'ubundi bamwemereje kumwe na bibanze rero bateye ibyo bitero ari abafise ishari ryo kubona bikora n'undi batagisamazwa n'ibyo bintu
mwavuze kandi ko ibyo bitero byabaye igihe umukuru w'igihugu yari ko aritegura kuja mu rugendo muri Leta Zunze za Amerika ariko mu ndwi iheze hariho igitero cyakozwe ku mufasoni akora mu bushikiranganji bujejwe imigendanire y'abo bantu byo barisha ari gusa canke ko ari ukwerekana ko mu Burundi atakigenda neza canke hariho izindi
murabizi neza yuko intambara iyo abantu bari mu ntambara barafita icyo bagamije barafita n'icyo basigura ariko nk'abo bantu bariko baratera ntibivuga ntibiyemanga ngo bavuge ikibateye gutera iyo ntambara gutera kugira ibyo bitero iyo rero umwe nabo bantu batiyemanga niko bazi yuko icyo baharanira atari ikintu cyumvikana atari ikintu abantu bikwemera kubashigikiramo ikintu rero kiba kibaragishinga ni kugira bati reka twerekane mu Burundi yuko atamahoro ahari urumva rero gutera akantu hirya no hino n'umunsi ugatera ngaha ejo ubundi ugatera uyundi hirya nibaza ko ngaho muri Amerika murabizi byamaho ibintu biriho mugabo umwe nabo bantu bica bisigura ngo igihugu kirimo kudugarara nico rero ngomba kuvuga yuko umwe nabo bantu n'abantu bari mu ishari rininiya cyane baragerageza bakavuga bati twateye ku banyagihugu barabonye ko abantu bose bahaga babiyamirije kuko bateye abanyagihugu atacu bazira rero baca bagira bati reka dutere ahantu hamenyekana ariko bohije bakaduhinjwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo yacu Joel mwiriwe neza muri higa Joel
namahoro ni twane kwizera Joel abandi bujumbura mugabo nkabamvuka mu ntara ya Muranza
ko murafisi kibazo mwafisi muri rote ariko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano watosikaye mu misi heze mu Burundi duga ku ijambo ikibazo icyimbwe
cyo ngomba kuvuga ku bijyanye n'umutekano watosikaye mu Burundi nanje niho nari niho na niho mba mu buzima bwa misi yose bujumbura nta madegrenade yahatewe bwa mbere novuga ko ari abantu bo batafise akarangamutima ko gukunda igihugu n'abanyagihugu kuko gutera grenade ahantu utazi ko harimo abavyeyi bawe inshuti ni ukwanka abantu n'igihugu tukaca dusaba leta ko rero mwivyo vy'inama zitunganywa ku bajejwe umutekano ko bokwihatira cyane mu guteza imbere akaranga mutima ku gukunda igihugu kugwaruka kuko nibaza ko nka jewe naragizwe ko ingaruka zikomeye cyane n'intambara yakahishe ku bintu nk'ibyo nyine byagiye biraba sinibaza ko rero nka jewe hari ibintu nk'ibyo nakora rero leta igashyiraho ingufu mu mutekano cyane cyane igasasubiriza ugwaruka kugira ngo guhiteho ugukunda igihugu n'abanyagihugu bagira icyo batinya bubaha umuco imico y'ikirundi kuko mu bo bazitera haba harimo abana batazi ico bazira, haba harimo aba mama bakecuru cyane cyane ukabona ko banazitera mu bibanza bihuriramo abantu bagiye kurondera babayeho ubuzima keshi bwo ku munsi ku munsi hazijya zo mu mabisi ngaha muri vire n'izo ngaha mu ishaka rero nkaca sinja kure y'uwo muhinga mwacumiye avuga ati nikwereka makungu ko mu Burundi hari ingorane mu gihe twari tugeze ahantu bituma natwe hageze aho twubaka igihugu ukabona vreme ibintu nk'ibyo oye birateye ubwoba ndetse urabona ko iyo bikoze biduhahamura nkasaba leta ko nk'igihe bishyitse leta icyitaba amanama ayo ya ONU ayazihuza n'ibihugu bikomakomeye kuko ariho cyane cyane aricyo gihe bikogwa leta igafata ingingo zikomakomeye kugira umutekano ugume wubahirizwa. Murakoze.
Murakoze Joel. Madame Alice Nzamukunda Joel atiakamu abarundi cyane cyane urwaruka akabasaba kugira akarangamutima ko gukunda igihugu ibyo bintu z'amagrenade biterwa no kuvuga ko ababitera badakunda igihugu cyangwa bafite ubundi butumwa bari kurashikira.
Oya, biragaragara yuko abantu badakunda igihugu n'abantu bikunda ubwabo bonyine, kuko iyo umuntu ufite icyo uharanira urakivuga ukacemanga hanyuma ukagwana nabo munganya inguvu, kuko kwaduka ukaja ku bantu batonze umurongo bari kwibisi uko barirondorera ubuzima bwabo byabyerekana yuko wewe nyine uzi atacushoboye, kuko ufite ikintu uharanira kigaragara yonka n'abagushigikira urakivuga ugacemanga hanyuma abantu bakagushigikira ndashyigikiye kuko ariko arabivuga nibyo biragaragara rwose yuko ari abantu nta kintu na kimwe n'abantu atacuba amazi n'abantu badakunda igihugu. Iyo umuntu akunda igihugu yo kwiyumvira ati mbega mwene ushaka ibintu byo guteza imbere igihugu, reka ndabivugire ku mugaragaro abantu bashyigikiye bwa mwarabonye ibyo bitero gushwe n'umuti nta mwe arabyema ntawazemaga ko birateye isoni kujya gutera abantu batonze umurongo kuri bisi ariko bagomba kwitahira biriwe barahangaye ibintu biteye isoni rwose ibintu byo gutera ibyasi. Icyo gituma rero ndashyigikiye umuntu avuga ati abantu badakunda igihugu kuko uri kuratera muri bisi ahantu abantu batonze umurongo ntumenye yuko atawawe arimo igihe rero ibyo bintu utabibabaye byerekana yuko atakintu na kimwe ubikunda abantu bikunda ubwabo bonyine kandi bazi neza yuko ibyo ariko baraharanira batorenka bo bashyigikiramo.
Ndabona dufite ubundi munywanyi muri radio Ijwi rya Amerika. Desire muri aho murakomeye? Desire matwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva neza bose.
Muri hehe Desire?
Yego.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Akandi kazi kawe ninde?
Ndiye nitwa Desire Nduwayo.
Nduwayo, duga ku ijambo ikibazo kimbiye turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi.
Yego, ndu Murundi yahunze 2016. Icyo yashikirije nacumvise numvise amagambo yavuzwe rwose icyerekeye umutekano ni ikintu cyo kwigaho cyane, kubera ko umutekano w'igihugu yihungabanye haba hapfa byinshi. Rero ndetse nagomba kuvuga ni kimwe abo bantu nabo bavuga yuko bakunda igihugu rwose, kuko ibyo bakoze nabwo ari ibikorwa byo gukunda igihugu, kuko iyo uteye grenade ntumenya uhitana abo ntawo bashimira nta n'umwe bashima. Ariko ubuyobozi buhari na nyakubahwa perezida yari kagirisha inama yibuka azi neza nawe yuko yavuye mu migwi yahoze itera igihugu. Rero uko bayita leta mbyeyi bakayita leta nkozi, icyo bariyo bakwiye gukora icya mbere ni uko borabo umutekano w'abahunguka. Abahunguka uno munsi hari uhunguka baza mu mago yanyurujwe yazimiye ntituzi yari ibyo. Rero ukumva kuko dukomeza kuvugana nabo, rero kuvuga ngo umutekano dabo uba organize au niveau national ugafatwa n'igihugu cyose, umutekano w'abantu bose. Iyo ariko aravuga umutekano ahubwo babanze barabe izo nzego uko zikora, ko ziriko zikora neza dabo, hanyuma baheze barabe abo bantu impamvu bakora ibyo ngibyo. Hari umuntu avuga ati hako mbura byo, reka nanjye mvume niyeba nakunda.
Murakoze Desire. Reka duhe ijambo Madame Alice Nzamukunda agica avuze ko bishikirijwe na Desire, avuga ko ahubwo abantu bakwiye kwibaza impamvu iyo mirwi yoba ikora ivyo bitero ibishikirijwe na Desire mu bivuga ko iki Madame Alice Nzamukunda.
Hari umugani mu Kirundi bavuga ngo ukwibarira ariko kuresha, ukwibarira ariko kuresha, kuvuga ngo abantu bateye ngo ntiyiyumvire igituma bariko baratera wo haba wiyumvira ukihenda. Iyo abantu bateye koko bafise umugambi bavuga bati twe turateye leta kubera ko hari ibintu nini tugomba kusaba cyangwa gutegeka barabivuga mubwiye rero atabivuze wowe ntushobora kugenda uritangure kwiyumvira ngo kumbure ubwa mbere zibivuge abanyamerika bari icya kabiri ntibavuze icyabiteye wowe ntushobora guhagarara aho wicaye ngo uvuge uti njyewe ndiko ndabyiyumvira ni naka yanteye kubera ibyo nini ushobora kwihenda nicyo gituma rero tuguma muri uwo mugambi tuvuga ati n'abantu bikunda n'abantu banyagihugu kuko abantu bakunda abanyagihugu abenegihugu bahaguruka bakavuga bati njyewe ndahagurutse ndateye iyi leta ndayirwanyije kubera impamvu iyi n'iyi hanyuma bazageza bakamushyigikira cyangwa abantu bakavuga bati nyamara ibyo bintu ariko aravuga nibyo nimwicare mu biganiro mu bitoneri noneho wahaguruka wowe nyine ukavuga uti njye niyumvira ko bantera banaka kandi ikindi kibatumye bantera nijyewe uyu atuba tugiye muri wa mugani bavuga ngo ukwirabira niko kubesha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi John Ndayizeye muraho
mwaramutse Frederick
mwaramutse neza muri Iowa mu ntara ya Iowa aho uri muri Leta Zunze Amerika ego murafite ikibazo murafite icyumviro
ndavise ikibazo kandi avise n'icyumviro ndaramukije nuwo mwubahwa Alice ni Alice Nzomukunda Mbega
ego
ndamuramukije kandi anamukeza kuba yari mu buhungira kiyumvira kusubira mu gihugu camwibarutse kuja gufasha igihugu kucubaka iyo ako nakarorero keza atanze mu banyapolitike bari hanze ndamukeje gose cambere hanyuma ndongeye mpoza ababyeyi n'abana b'impfubyi ba matinisi babura ababo mu magrenade matinisi ategwa hirya no hino mu Burundi ndabihanganishije ababuze bose hanyuma ngongera nkavuga ati buriya bajya abantu batera cy'amagrenade bariyumvira kuri bajya abantu baba bari mu kabare bariko badandaza utuntu hirya no hino ku mabarabara kuko jewe nkunze gutembera mu Burundi nta mwaka uhera nagiyeyo nkabona nk'abana baba bariko batembereza utuyoba barondera ubuzima bwabo ko bwoca imbere nkabona n'abamama bafise imihwi amavoka n'imicungwe ku mabarabara ariko uri umuntu uvuga ati ukunda igihugu iyo nyungu ubu ufise yo gutera grenade igahitana inzira karengane abagamije gukora iki ndabivuze uko mugabo numvise n'abantanguriye imbere nabo nyine babivuze ko uwo ntabari ukunda igihugu nta n'inyungu abagikeneye kwa ahubwo ni umwasi w'igihugu uwo muntu sinzi ikintu abagamije rero nosaba yuko leta yoraba ukuntu ikingira abanyagihugu mu bisanzwe kome ndazi ko bigoye kuko mwicaranye muri batatu mumenya ico ububitse mu mufuko kigirira nabi abo mwicaranye canke nabo hirya no hino rero nosaba nk'abantu b'abanyapolitike kuko ndazi ibyo byose bituruka ku banyapolitike ko barondera inyungu zabo bareke kubicisha ku bana basigara ari impfubyi no ku babyeyi bariko baronderera utwo kurya abana bari mu mihana yabo basigaye inyuma ati barindiriye ati mama agiye kuturondera utwo turya ariko bakarindira bakahebura imperuka bakumva ati baguye aha n'aha 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 bahitanwe n'ibyo batazi batabifitiyemwo nico novuga kugwanirira inyungu zisangiye nabo bagize ba nabi
ego murakoze John kuntera n'umutanze murafite ikindi kibazo
gatoye nk'amasegonde
ego
numvise hari uwo mwari mwatumiye atabonetse mbari umunyi butizina ntutsenya uriya atwaye rya shirika ryo muri Arusha
Chauvinat Mugwengezo
egome ndamukurikiranira hagufi ibyo avuga nawe nyene uri kurarabira ibara mu Burundi n'imbuko ziwe cyawe birampa inyishu hagufi impamvu biva kuko nta kintu na kimwe kizima yigera shikiriza kuko yo mu Burundi habaye ikintu kizima tuvuga ati turashimye tukiruhutsa twe dukoma amashi mugabo wewe akakitera ibyatsi icyo naho nyene nimba nyumva akikurikiranira hagufi yihagashi nkuko n'uwo munyapolitike Alice Nzomukunda yihaye agashi akavuga ati jewe ngiye gukorera igihugu nkorere n'abene gihugu nkorere bene Burundi adacaguye tube hamwe hanyuma igihugu gitere imbere dutere tuti imbere n'ahandi uza wonona igihugu nta kintu kizimuzo uri kurakorera ngijeje ngaho murakoze
murakoze John madame Alice Nzobukunda John wo muri Leta Zunze Amerika arateka kama ugasaba leta gukingira abanyagihugu ibitero nk'ivyo ibitero vya grenade nk'ivyo biterwa n'abantu bataramenyekana biroshe ko leta abajeje umutekano bakingira abanyagihugu mu bibanza byose bihari mu Burundi
nk'uko mubizi si mu Burundi gusa no mu bihugu byose nta leta n'imwe yoshobora gukingira umunyagihugu kunzu kunzu barakora umutekano muri rusange ariko kandi ngaha mu Burundi hariho ibintu byiswe ikomite inama z'umutekano zikorwa no gushika ku bicimbiri hari inama z'umutekano izo nama z'umutekano rero zirafasha mu kurarira hamari abantu bagira amarondo ku munsi bakiranwa ibyo rero n'ibintu bifasha kugira ngo abantu bicungerere umutekano mugabo hamwe n'uyu muntu yadukiza ndiko ndakubwira wowe nk'umunyamashamakuru uba muri Amerika urabizi iyo muri Amerika umuntu yadukije agatera urusasa ahantu cyangwa agatera ikibomba ahantu nta muntu aba yamwiteze ko nta muntu aba azi ko ari umuntu ahava byukuri umutse ndabikore icyo gihe rero bahita bakamwiruka ko bwacyo none aba yamaze kuconona nicyo bituma rero abantu bategeza gukanura rwose bakarikanura nk'uko bahora babikora barikanure ku buryo igihe cyose babona umuntu asa n'uteye amakenga bacu babivuga bati badasibye kuko ntibyokorwa nabo bantu bashinze bari muri komite y'umutekano gusa ni ukuvuga ngo umutekano ni watwese twese turabijejwe mugabo twese ntitugezwe guhana mugabo twese turajejwe umutekano ni ukuvuga ngo abarundi bose aho bari aho baherereye umuntu wese babone ko bateye amakenga ahantu hose babonye ikintu giteye amakenga bacu bakimenyesha hakiri kare mu nzego zibijeje kugira ngo babikurikiranire hafi n'ahandi ibyo bintu by'uko abantu biyadukiza bagatera amabombe bagatera amagrenade birabaho mugabo iyo abantu bakanuye hakiri kare uyu muntu arafatwa kandi ndiko ndakurikira amakuru twaramenye ko hari abantu bafashwe muri abo bantu bateye amagrenade hirya no hino yabo rero baraheza bagakorerwa bagatinda bagatanga ibyo bimvaho yicaye bateje nk'abayibatumye
murakoze madame Alice ndabona muri aka kanya hariho umushyirantahe Hakizimana Gerard nawe nyine arongoye ishyirahamwe mu Burundi nagomba mu kanya twidondere umushyirantahe Gerard Hakizimana niyo neza
murakoze kuri kazi ni Gerard Hakizimana ndabona ushyirahamwe gishinzwe guhanya kimwe n'akamwana mama mu Burundi iyo mashyirahamwe dukora ibyo n'amatozi tukaganira n'agatakazi na muntu tukaba turi mu gihugu cy'u Burundi cyangwa tugakora mu ntara zose makumyabiri z'igihugu
murakoze Gerard Hakizimana kwitaba ikiganiro turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi aho mu minsi iheze hatewe amagrenade mu bice bitandukanye z'umurwa mukuru w'Ubujumbura umurwa mukuru w'Ubutunzi ikana umurwa mukuru wa politiki Gitega no mu bisagara bice bimwe bimwe byo mu murwa mukuru w'Ubutunzi Bujumbura haba ku Ijabe haba mu Bwiza ikana Kanyosha nashaka mutubwire mwebwe ku mwishyire majyanyo icyo kibazo cy'umutekano mu Burundi mukibona gute muri iki gihe
murakoze ubwami twagarutse duhoze abahuriye muri gitero twebwe twise by'iterabwoba kuko n'ibitero by'ukuri byahiga umwenegihugu yiviriye mu mirimo yiwe kanatekanye mbere yarazi ko adagushika amahoro rero twaze duhoze abarundi n'uburundi turemeje kandi n'abakomerekeye muri gitero kuko byabonetse ko by'ukuri mu gihugu akiri abifuza gushyira ibinabiriya babicishije iterabwoba rero ikigaragara twebwe tukavuga ko hari kwakutaniza mu gihugu umutekano atahari mu Burundi umutekano urahari abarundi bari ku bikorwa mbere bari ku buzi bwabo bwa misi yose ariko ibyagiye biragaragara ni uko byo bishika bijya bitero bikaba hari hose biraba ibitero by'iterabwoba bihita n'umwenegihugu yitekaniye tukaza ko atarimo atabiyamiriza n'ibiteze kwiyamiriza koko si bigeze magenade gusa no misi yahera byarabonetse ko bateze imitego zamuranja baratura imodoka yose n'abantu byumvikana ko rero ibi ni ibyo bintu nk'abari na gatara kazi na muntu tubyanirira kure kuko abari iterabwoba ntibabije gutsimbataza gatara kazi na muntu cyangwa gufasha abenegihugu tukavuga duti iyo umuntu afite ibyo yose cyangwa ubuga turi mu nzira ya demokarasi birazwi ingene bigenda n'ingene bikorwa nacyo tumaze twe duhoze abarundi ariko kandi tugashima ko inzego z'umutekano uko tubona ziko zirakora ku nyungu za bose kandi zikazihigana na bose baba bari kubakora ibyo bintu rero ntavuga ko umutekano mu gihugu utahari ntavuga ko mu rundi ryamba ntavuga ko ateka dunamuka tifashe neza twibwe dukikanga munsi biboneka ko igihugu cyati ntambwe kuko niyo bibaye nk'utwabonye ko yari migambwe amashyira hamwe yabyanije cyane byerekana ko nibyerekana ko ubumwe mu barundi ukabatsimatara kandi cyerekana ko uno munsi abantu batahurika ico amahumutekano kandi
atahura ibyo byavuye. Ego me, ko muyobozi imirwi itandukanye n'imigambi itandukanye yari yamirije ivyo bitero ku bwanyu hariho uburyo canke strategie canke eka ubuhinga abajeje umutekano bakoresha kugira ngo bamire ibara ritaragwa bahagarika ibyo bitero bitaraba ivyo n'ibintu bishoboka.
Nyaza ko igihugu cy'Urundi kimeze gusanzwe bihanganye cy'irwanya iterabwoba turabona ko hari abasoda ari mu bihugu bitandukanye kurwanya iterabwoba turabona n'abapolisi bagiye mu bihugu bitari bike rero tukibaza ko uburyo bwo guhangana n'abo bantu burahari nyaza ko gikomeye ni uko abarundi babanza kwifata mu minwe bakumva ko wari wese aherereye ategereza kuduma kuruta ku muntu wese abonye bayitwaje ibiturika kugira ahitane ubuzima bw'abantu bitekanye. Nacho twari kuvuga duti twebwe nta makenga dufite kuko siwa minsi yose nakadombo kwa bigashika ariko bigahitana ubuzima bw'abantu twaza ko rero inzego z'umutekano zo kibona basi twaza ko babishoboye kugira bashobore guhangana n'iyo terabwoba mbere bashobore gukingira abarundi bose yasubiye gusesa kamera.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubi gutse inshuti mwese ko muri kano bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'umunywanyi Silas muraho murakomeye. Silas muratwumva? Ndabona telefone ya Silas dakora neza. Reka tuje kwa Egide. Egide muraho muratwumva?
Ndabumva neza.
Muri hega Egide? Muri hehe?
Ndabumva neza kweri. Menyure nimeze neza.
Twe turakumva neza cyane rwose. Duga ku ijambo ukibazo ucimvira.
Ndabumva kweri. Ndabumva muri magana rwose bikurikirana neza baturaduhagaze nyine nino neza uramba urabona ibyo amaradiyo ntibikora neza no kweri mu gihugu sishobora kweri neza.
Turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi. Umutekano nk'uko twabivuze waratosekaye mu ndwi ziheze, hatanguye ibitero byabaye ku kibanza cy'indege, hafi y'ikibanza cy'indege cya Bujumbura. Hakaba rero harakurikiye ibitero by'amagrenade mu bice bitandukanye by'igihugu. Tugakwijambo ikibazo icyumviro. Turi kumwe na madame Alice Nzobukunda, tukaba turi kumwe kandi na mushenhe Gerard Hakizimana. Tugakwijambo ikibazo icyumviro.
Abyongeye kuri ibyo by'umutekano kabisa. Genda byinkamberereje mbona umengo umutekano muri make yifashe neza. Yaba by'umutekano muri make hari ikintu muri make mu gihugu urumva na perezida yivuze nyine se urabye ibintu. Hari ibintu usanga bimeze nk'ibintu by'amatongo n'ibibazo n'abantu bavuga ibyo kandi urabona mu gihugu muri make ntawe uvuga ngo haba ageze. Genkamberereje mbona umutekano muri make yifashe neza. Nibyo by'abantu by'abagizi ba nabi ni kuko yaba bavuga ati bafashe nk'inkwavu bavuga ati bariko baragona bavuga ati umutekano baba watosekaye. Kumva hari ab'ingwano bavuga ati abantu barahunze bavuga ati bageze umutekano kandi umuntu aba ari kakira nk'abanyagihugu batekanye barimo mu kabari urumva nk'aho nubwo hano umutekano waba watosekaye muri make ariko usanga ariko aragenda urumva nk'aho tuba dusanzwe dufite ikintu byerekeye iby'amatongo mbyavuze nyine byerekeye nk'abajya abantu usanga bose nk'ibintu by'amatongo muri make banye ibintu by'ubutungane abone n'icyo kibazo hanini mugaa muri make mbona kiba kimeze kwigwa mu gihugu fere ibyo umutekano cyemo nomero ndi nk'aho magazi cye muri make umutekano wifashe neza kabisa.
Murakoze Egide. Murakoze Egide. Murakoze ku kiyumva mushikirije. Reka tugaruke kuri mwebwe madame Alice Nzobukunda. Umushanahe Egide avuze ko hashobora kuba hariho n'izindi mvo abantu baba bapfa nk'amatungo, indyane ziri mu miryango. Ibyo ni ibintu mwibaza ko bishoboka muri ibyo bitero bizi iminsi biba mu Burundi.
Oya, ibyo by'amatongo abantu bapfa amatongo nibaza ko atari bo bajya gutera amwe mu ibyo bitero byo mu uko uri kubiraba byari bishe ntumbero nuko narabishikirije mu ntango n'ibitero bakora kugira ngo bavugwe kugira ngo bigaragare bavuge ngo mu Burundi nta mutekano hari kuko iyo ari gitero ki ari yaba ari mwene ibyo bintu by'abantu bapfa amatongo n'ibindi bogenda bakaraba mwene nazo bagasanga abo bantu nyine bafite ibyo bapfa akaba aribo batera mugabo kugenda kuri bisi cyangwa kugenda ahantu mukabara abantu bicaye ibyo si iby'amatongo si iby'amatongo na gatoyi n'abantu basharitse cyane umutekano abarundi barimwo kumbure bahora bakamisha kuba ko mu Burundi ukwitwa yuko mu Burundi atamahoro ahari ubu rero babonye ko dutekanye biri kubera abagwa nabi bakagira bati mbega twevugwa gute niwe dusigura kugira ngo baduhe iki na kiriya twebisigura ngo iki ko bo n'abantu bose bari kumwe nabo rero n'abantu b'inyanka Burundi nk'uko bakunze kubivuga n'abantu banka amahoro banka umutekano bahagarariye ibintu byabo bwite kuko iyo uteye baravuga ngo ngikiza giteye ngo mugira ngo marabansinga n'umukunzi birajana we ni uwo muntu urahaguruka agatera ahantu mu kabare cyangwa agatera ahantu muri bisi ntabazi abantu batonze kwibisi ngo nibangana ntabazi ko kamwene wabo nta nshuti yiwe iriho ni ukuvuga ko ari umuntu yanka igihugu
Igo me reka cyo kibazo tukibaze umushyaka ntaje ya Kizimana birashoka ko hoba muri ibyo bitero harimo abantu bapfa ibintu byo mu miryango ika ubutungane batabuzuriza ibyo ni ibintu bishoboka umushyaka ntaje ya Kizimana
murakoze ubwa mbere mugabo twagira tubwire gatoni murazi ko ibiko biraba bifitaniye isano naba kuvuga ko ahandi bereka ko babonye cyangwa bitegetse kuko uravye mu kigiye bibamo twebwe mu ishami turongoye ubwo turajagiriza bamwe mu bita abanyepolitiki bari hanze nk'uko umushyikiriza manza mukuru w'igihugu yabivuze hari abantu bagiye kuri toki basindubije n'abandi
ariko abo bantu barahakanye ko atari uhari abafite muri izo bitero ariko abo bantu bademwe kuri toki barahakanye ko atari uhari abafite
niba erega kubyemera twebuti ko tubanyishyamo tukutana ibintu hafi ikindi tugaruka ko biraboneka ko ibyo bitero hari abantu bagomba kubikamishamo ibonyaho ryatekaze na muntu kuko murazi ko mino minsi ariko haraba amanama geneze yo kuraba ingene Burundi byifashe mu byatekaze na muntu mukamubona ko hari amashyirahamwe amwe amwe yagiye asaba ko Burundi bwagumiza kwigisho ibyo nabyo bikaba tunako mwatwe mwishyura amatongo itoshoka mu gihe n'umugwi w'igihugu wigenga uretse gusa ko itatia rero biraboneka ko by'ukuri ibyo bitero hariho ababiri inyuma tuye tubyagiriza bamwe mu bahanda gataka zina muntu atari mu gihugu tukabyagiriza n'abanyepolitiki kuko iyo tuvuga mu bahanda gataka zina muntu hari abantu bagaharanira mu nyungu za politiki bibaye ntitubipfuza gushika ko ene tituma mbere n'ishami turongoye nagishinze gwanya ikintu n'akamona ma Burundi twajya dusabe amakungu dusabe inyo afrikene dusabe oni eka mbere na inyo europeyene gufatana gukorana n'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu guhagarika bene abagizi ba nabi aho bari hose kugira bumvirizwe babazwe ku byo bagirizwa n'abashobora kwisigura kuko kujya ku murandi bakavuga ko atari byo ibyo birumvikana ko ariwe wese mu gihe akoze icyaha yovuga ko atari byo ariko kubazwa nabyo tubaza ko byotuma ibyo byaha imyanya y'atakazi na muntu yajya ha by'iterabwoba bihagarara Burundu maze Abarundi bakabandanya ibikorwa byabo bafatanye mu nda twebwe turazi ishinga n'ishami turongoye niho bakomeretse umuntu umwe agateka kiwe kaba gahungabanye ni kuvuga ko umuntu kimwe muntu ubuzima bwacu nikatihabwa uwari wese ategeza kumenya ko asubara kuvuga ati amatasi y'amatongo twebwe ntitwovuga ko amatasi y'amatongo bishobora gutuma bisi yuzuye itegwamo gerenade ibyo ni byoshoka twovuga ko amatati y'amatongo ashobora gutuma imodoka yuzuye ihagarikwa bakayiteramo amagerenade n'amasasu bagaca bayiturira ibyo ni bishoboka yerekana ko rero hari abantu bafite uruhara kandi abo bantu baramaze kuvugwa igisigaye ni uko amakungu nayo afasha mu gutera agacumu k'ubumwe kugira ubundi bwanyu bw'iterabwoba ubusanzwe bunagabanya mu bindi bihugu njyewe nabamvuga nti ntidukwiye kugoramika iby'agatekazi na muntu ntidukwiye guhiga inyungu twihiga inyungu y'agatekazi na muntu ahubwo dukwiye gukora duhiga ko agatekazi na muntu k'abantu yatsimbatazwa ntitubikoremo urudandazwa
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradiyo hejuru y'Amerika ndabona umwe batumire yari yagize ingwane ariko mu kanyara abonetse umushya ntahesho bino mu gwengezo akaba n'umukuru mugambwe UPD zigamye ibanga akaba kandi yari umunyamanga mukuru wishira hamwe Sefo Arusha muraho umushya ntahesho bino mu gwengezo
ego turaho murakoze cyane kandi turasaba imbabazi ko gutwaririza ikibazo cy'umwe barara
ego ikaza ya mukiganiro cyacu uyu munsi nkuko twa mwari mubizi turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi ubwa mbere na mbere niho mugishika reka mutubwire namwe ukuntu mubona ibitero byabaye mu Burundi mu ndwi ziheze no mu minsi iheze ibitero bya mbere byabaye ku kibanza cy'indege cya Bujumbura ikana ibindi bitero byabaye mu cyo bitandukanye by'igihugu by'amagrenade byahitanye ubuzima bw'abantu batari ku ijambo
ego urakoze cyane umunsi makuru kuri ico kibazo cy'ibitero jewe n'umugambwe nserukira iyo habaye ibitero burya n'abanyagihugu n'abarundi bapfa bakomereka ni n'abapfakazi babura babo n'abana bakiki mfubyi urumva rero aho ngeza na cyane cyane mfatiye ku karanga mutima k'umugambwe wanje na karanga mutima ka Sefo Arusha nta muntu n'umwe akwiye kuzimanganiza ubuzima icyo rero ku bwanjye no ku mugambwe nserukira ibintu cyiza ku gihugu icyo ndabada kigaruka ko ntacyambandaniza no ku bindi bimaze imyaka biba mu gihugu cyacu abantu bamaze imyaka bicwa ku bwinshi burya mu gihugu cyacu nta munsi wijyana tutumvise abantu mu gitegere gito kibaho ni nk'abantu cumi ku munsi nta munsi wijyana tutumvise abakenyezi bashurashujwe nta munsi wijyana tutumvise ko abana bakiri bato bagiriwe nabi ibyo nanje ibyo reka tubyite ko nabyo ari bitero kuko n'ibitero ibyo n'ibitero iyo rero bimaze imyaka myinshi birasumba eka n'ibyo afite turafise ukuntu dushaka kwitiranya ibintu ngo amaterabwoba ibi byose ni iterabwoba iterabwoba rya byose ni kuritira ibyatsi n'abantu baguma bicwa buri munsi ni iterabwoba rikorerwa na leta rikorwa n'inzego za leta bigakorerwa abanyagihugu rero ku muri
make
nta muntu n'umwe byo nshimikira ko yofata akibaza ko afise uburenganzira bwo kwambura ubuzima bw'umuntu wari we
mu majambo make mushya ntahe Shovino reka ndakubaze mu kanya gato Shovino akamwotera none abo bantu bose bakora ivyo bitero byo kuhonyanga gato y'akazira muntu waba bafata abakenyezi ku nguvu akamumotera nakahe ico ni kibazo ca mbere ikindi kibazo mumenya gute abakora ivyo bitero ko mwabadomye ku rutoki mwarakoze amatohoza mubona ko bikorwa na leta
usagashishishwa rumuri bo ivyo mwariko muravuga twafatiye ko birafise abavye manzi hariho n'ibindi byo bikorwa na leta ya kariva umurango imbonera kure zirashyikira inganda inzego z'umute inzego z'iperereza oya nibaza ko umwese makuru nimba n'ukuri ushaka gushyira inkuru nziza inkuru nyayo itarimo agatose cyangwa idahengamiye ubutegetsi bwirirwa burica ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva buriho nta kindi gikorwa umengo nico bwaharaniye imyaka yose abo bantu bamye bari mu ishyamba umengo nico barondera ko nabo nibashikira ubutegetsi noneho nibakiba no kuvyemanga ati n'abandi barakoze ibisumbi bitinye twebwe rero urumva mubiturekere urumva nta donne de jure umugizi wa nabi ntagira izina umugizi wa nabi asa n'uwundi
akamotera abakora ibi byose nakahe majambo make cyane rwose mushya ntahesho bino
majambo make nshaka ntira akamo leta kuko ibibazo by'umutekano bibazwa leta abaheruka gukora ivyo bitero baravyemanje kandi barisigiye neza ati twararavye turarindira ko ubutegetsi bwogira utwigoro kugira buheshe kwica abanyagihugu kugira mutebe buja burondera abatavuga rumwe nabo mutebe musure ku murongo musubize ku murongo bijyanye n'agateka kazira mu
ariko abakoze ibitero ku kibuga cy'indege mushya na Chauvino ni mu rwitabara ni wowe wemanze ko wakoze ibyo bitero ku kibanza cy'indege
nibo bavuze kandi noneho erega si leta baragusa abanyagihugu barashegeshwe abanyagihugu bararindiriye ku butegetsi nisubira ko bikubita gashi mukosora mwihanura kuko abantu babiri barapfa mu mitumba yose y'igihugu cyacu abantu birirwa barishuza agateka kazira mu niko kubahizwa abantu birirwa barishuza ko bidegenze mu bya politike yaba abashyirahamwe cyangwa imiryango yidegenze mu bya politike abantu birirwa baraharanira intwari ibereye izo byanse hari abantu bacye bashegeshwa ejo bundi nari mvuze jewe ni ukuri uko ibintu bimeze byifashe mu gihugu cyacu leta nitwishyura ko sende leta nitwishyura ko Evariste Ndayishimiye ni natafata ibintu mu minwe are umukuru w'igihugu wa bose abantu hazogiraho bafata imizini ntumbero ntawo kandi n'amategeko arabitegeka
ariko karihuta
bashabuye barafata n'umuheto
mushigana hehe Hakizimana Jean Hakizimana murakurikirana gateka kazi na muntu irego umushigana hehe Chauvino Mugwengizo ashikirije mu bivuga ko iki mukanya gatoye cyane
bwambe na jamane ijati bene zo mbugo kuko nk'abari na gatya kazi na muntu mu gihugu abumvise mu yitwa mu politiki ako akavuga ko uri munsi hari abantu basambanywa hari abantu biyicwa akerekana ko yarakoze amatohoza mu gihugu birumvikana ko akiranye politiki by'ukuri bagisa agatima kabi agatima n'uvuga ko kuguhungabanya gatya kazi na muntu nyine kuko nibaza ko nko gushyikiriza nk'ibyo birerekana ko nawe iyo bafite uruhara mu biriko biraba mu gihugu kuko urabye umuntu utera grenade mu batekanye hamwe cyo mu politiki avuga ko muri ko bikorwa na leta ngo matozo ngo bigwa mu murakoze bazisha abantu twebwe turi mu gihugu niba na gataya kazi na muntu turi kurikirana buri munsi twibaza ko tutabeshyuje bene izo mvugo nitwa duha na gataya kazi na muntu rero nagira nsabe Bwana Mugwengezo ubwa mbere ko yosokora ayo majyamba ashikirije hamwe kabiri nambwiye ko nkakurikirana ibintu hafi mu gihugu nk'abari ku rubuga by'ukuri agataya kazi na muntu munsi mu gihugu kubahirije kandi byagira se ntambwe kuko umwenegihugu abaye mu buzima ategereza kubaho hamwe kabiri umukuru w'igihugu mu majyamba ashikiriza uwo nyine arashyira imbere ihanirwa ry'agataya kazi na muntu n'ikingirwa ry'agataya kazi na muntu ari nacyo gituma rero twe tuvuga tuti bene izo mvugo ku ndongozi cyanye ku bakuru b'imigambwe ni imvugo ziteye isoni ni imvugo zibabaje kumviriza nka twe duhana agataya kazi na muntu ari nacyo gituma tuvuga ko abo bagifite ako gatima k'imvugo bene izo by'ukuri ahubwo bari bakwiye kwegera leta na cyane cyane abari hanze bagatahuka kuko hari benshi bamaze gutahuka muri icyo dusaba twebwe imishyango turongoye ubwa mbere ni uko abahigwa bose nitahe ko ibi byaha ariko biraba burundu kwama bakabazwa kuvuga ko ngo leta iri gurica abantu twibaza ko ma leta turayazi uno munsi ni gihugu dukutaniye uyu munsi ni twebwe nyine twari kubivuga duhari na gataya kazi na muntu kandi dukurikirana ibintu ku munota
ndabona kanya kihuta cyane rwose turafite umunywanyi muri radio Ijwi ry'Amerika mu kanya umushinga nta Chauvino ndabona ijambo ndabe ko mwamusabye ko yosokora ibyo yavuze ndamuha ijambo mu kanya ikana na madame Alice aragira icyo avuze kuri ibyo bishikirijwe reka ariko tubanze twumvirize umunywanyi muri radio Ijwi ry'Amerika Erickson muraho Erickson
Hello,
muratwumva Erickson. Muri hehe? Ego me murafite ikibazo cy'umubiri mu kanya gatoye cyane rwose ndabona kanya kihuta.
Yatekanye ntangorane nyine dufite kimwe gusa ubukini turiko turirukangamo gukana kumva imbere n'ikiraba nyine twakwiteza imbere rero abantu nabo bavuga yuko umutekano mu Burundi ufashe neza bibaza neza yuko kuva na kera leta yaratwara ariko hariho abo wasanga nyine batishimye gikora ubwo rero nk'abanyagihugu basanzwe twebwe mu mahoro nta kibazo n'ikindi dufite ikibazo dufite cy'iterambere gusa nacyo hari amahoro meza y'iterambere ryose niba bukeye buke tushobora kubishyikara murakoze cyane
murakoze cyane rwose Erickson na madame Alice Nzamukunda namwe ndabaha kane gatoya cyane rwose nk'umunota umwe mu gihe cyo muvuga ko byashikirijwe bivuga ko mu bwicanyi ka mu mabi akorwa mu Burundi muri iki gihe hariho n'uruhara rwa leta y'u Burundi mu kanya gatoya
nibaza ko ari mvuga yo gushikuza yego nibaza ko ari mvuga yo gushikuza n'ukuri kuko umuntu ariko araba uno munsi bikorwa leta irimwo nta mwanya bafise wo kuja muri ibyo kandi leta nk'uko mwayibonye nk'uko bumva amajambo ashikirizwa nta mwanya wo kuja muri icyo bitero bafise ababiteye umugani wabo ngo baravyemangiye abavyemangiye nabo ntibashoboye kuvuga ibituma babibateye ibintu ibituma bavuga n'ibituma bimwe rusangi by'amajambo avugwa muri rusangi mu bihugu hirya no hino nkumbure kumva n'izindi zo kugira ngo baronke babashyigikira ibyo ni byo kuvuga ngo abantu baricwa ngo abantu barafatwa ku bivunga abantu hariho lisite y'amajambo ukoresha iyo yavuzayo yo tukayakurikiranya bica bituma umenga abantu bagufasha baca bafatira ngaho ibyo bintu rero ni bibi cyane ibi rwose ni imvugo mbi cyane kupfa kubivuga gusa ngo ubitondekanye ngo harakogwa ibi harakogwa ibi atamatoze by'abakozi n'amakosa manini cyane kandi n'amakosa abantu baba bibaza ngo bariko baragwanya leta bariko baragira ubwo bariko baragwanya abarundi kuko mwene ibyo ni imvugo zituma zononera igihugu mugabo nk'uko leta yafashe umugenzo ubu bakavuga bati nta bintu by'amajambo yo hanze gucira kudusamaza reka turabe ibikorwa by'iterambere gusa ubu bari mu iterambere rero nicyo gituma mvuga nti mwe nabo rero baba bashaka ko mba ariko baravuga ngo mu Burundi nta kigenda ariko barica leta iri kuragira ibi n'ibi atatubuza na rimwe iyo abo baduha ijambo rimwe bakatubwira bati ku munsi munaka haratewe igitero kanaha naha naha cyari cyakozwe n'abasirikare cyangwa n'abapolisi
bana
aho ntiyovuga sinzita yabikoze ibindi byose n'ukuri tureke gupfaka imvugo yo hejuru y'ugushaka kujaniranya y'ugushaka kuvuga ngo turi opoza kuvuga ngo kuvuga ngo tuvuga rumwe na leta sukuza konona ibintu byose biri kurirakorwa ikintu cyose kibaye ngo gite kuri leta siko kuvuga ngo nivuga rumwe na leta uteza kuvuga ukavuga ngo uri ibintu byo
mbona akanya ndabona kihuta cyane rwose mushya ntayisho bina mu gwengezo Hakizimana mushya ntayakizimana Gerard yasabye ko ngo sukora ngo majambo mwashikirije ndabahakanye
amwo ahubwo ni ivyo nyene amatohoza arakogwa igero n'umutaga nta bintu by'ibinyoma birimwo abantu barapfa baricwa ku musozi mutumba amazina y'abantu bishwe amazina y'abantu babikoze ivyo sagaseseshwa rumuri none mbasi igihe uwo mupfaso yumvise abishije gukunda abishije mukunda yamaze igihe kitari gito agimbe yabandi yerekana ingene leta yica yerekana ingene leta ikora nabi yerekana ingene leta inyuruza amatungo ya leta yerekana ingene abantu benshi bose barangwa n'ikibi mu gihugu cyacu wewe habaye icyagenze gute iyo mvugo iyo rero ukuri ahubwo iratangaza abarundi
reka tumuhe ijambo agira icyo abivuze ko
kuko bavuze ngo amatohoza ariko arakogwa ku mitumba yose kandi nta n'umunsi warimwe haravugwa ngo naka Evariste wa kanaka yishwe hama ngo leta ibeshuze ngo umuntu yishwe hariho twamusanze ari muzima amatohoza ariko arakogwa cyane
madame Alice Nzamukunda murabaje ikibazo hahindutse iki avuga ko kera mwavuga rumwe ibintu byifashe gute muri iki gihe mu kanya gato urafite umuntu
ego nibyo cyane rwose nibaza ko igihe twavuga rumwe aravyibuka twari ko tuvuga ibintu bijyanye n'ikiringo cya gato naho twavugiye rumwe ati ngo nakimwe tuvuga ngo ariko haricwa abantu ngo leta yishe naka ngo leta yishe naka tugeze tuvuga nibaza yuko andege ya karindwi icyahindutse rero ni igiki mwene wacu ushobora icyahindutse ni igiki icyahindutse ni uko ibikiringo cya gatatu byabaye murabyibuka neza twari mu mujyi witwa Sinarinde twari turimo twese dusangiye icyo urwo rugamba igihe rwatangura sinari mu Burundi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu sinari mu Burundi nari hanze ubwabo mu nyuma narakuye baransaba yuko twuja hamwe tugafashanya muri ubwo rugamba rwo kuvuga ikiringo cya gatatu. Ibyo byarabaye turafashanya mu rugamba, ariko nta kintu cyo kuvuga ngo bari kongera itangira kwicana atangira cyari kuvuga ngo ikiringo cya gatatu ntikibe nta kindi kintu twari kuturavanye. Kimaze kurengana rero twavuze tuti none ko kiri ko kirarengana, ubu turwanira iki? Reka tujye hamwe turwane ingwano ya politiki. Nyuma turavuga tuti turwane ingwano ya politiki, mbwa murabyibuka neza muri sonari zahari abavuga bati erega ingorane si ikiringo cya gatatu gusa ni kurangurana n'imizi mugambwe SNDF. Rero twaciye tubasegera tukavuga tuti ugasanga ariyo ntumbero na gasaga.
Ndabona akanya twari dufise madame Alice Nzamukunda akanya twari dufise mu kiganiro muri Sanga. Ndabona karangiye. Ndabashimiye cyane rwose, telefone zagoranye ka mwari mu sabanga menshi ariko mwigoye. Ndabashimiye namwe mushinga nta Chevino mu gwengezo mwagize urugendo mutari mwiteze maze muteba mu kiganiro ariko mwihanganye murateba murashika. Mushinga nta Gerard Hakizimana twabibasavye dutevye ariko mwashoboye namwe kwihangana muraza mu kiganiro. Ndabashimiye cyane rwose. Ndashimiye kandi n'abanywanyi radio Ijwi rya Amerika bose batya kamo bagashiriza ibyiyumviro n'ibibazo. Murakoze, turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye kiganiro muri Sanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Ndashimiye kwa muziki yatumye menyekana. Doing